Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Mwiriwe nchuti bakunzi muteza amatwi ibiganiro bya Radio Ijwi rya Amerika risamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Muri cyo gatano muri kumena Jean Diane Nahazwe ngiye kubashikiriza amakuru twafitiye muri kano kanya. Mu Burundi imiryango irenga 200 yo muri quartier ya Gikungu ni muri zone Gihosha commune n'intahangwa mu gisagara ca Bujumbura ntigiraho ikiko musaya inyuma ya Rumanga rubomaguriye amazu yabo irasaba kugarukirwako.
Twatanguye kubona utugaga duto duto tutangura tubona umugaga akagaga gatoyi kunzu kasatuye kapa hariya karagenda gafatiriya.
Uyo numwe mubabomorewe amazu n'ugo Rumanga asiguri ku kibazo catanguye iyo nkuru kimwe niyerekeye kibazo cinkwe imikambi impunzi z'abarundi muri Kongo ni mukanya isasi. Amakuru tubafitiye tuyahere muri Kongo aho abanywanyi w'umugambwe wa Perezida Kongo wa Kongo Felix Tshisekedi UDPC kuno wa gatandatu bazindukiye mu myerekano biyamiriza ivyavuye mu matora y'abakenguza amateka yabaye kuwa gatanu urunani rwahoze ari Perezida wa Kongo Joseph Kabila ariko Front Commun pour le Congo FCC mu mfunyapfunyo rwatangaje ko ayo matora rwatahukanye intebe zirenga 2-3 mu 199 zigize Sena ya Kongo. Abaterekwa urunani FCC bavuze ko amatora yo kwa gatanu yaranzwe n'ubusuma bw'amajwi bakemeza ko hari n'abashinga amateka bafumbatishijwe amafaranga agera ku madorari 50,000 kugira ngo batore abanywanyi ba FCC muri Kongo. Abakenguza amateka batogwa n'abashinga amateka. Abakenguza amateka bakomoka mu runani FCC gwa Kabila bakaramuka biganziye Sena bizotuma uwo yahoze ari Perezida agumana ubasha muri politiki y'igihugu kuko Sena ya Kongo ifise uburenganzira burengeye ubw'izindi nzego. Muri ubwo burenganzira harimo guhindura ibwizwa nshingiro atantambanye n'imwe no gukurikirana umukuru w'igihugu ahari imbere y'ubutungane igihe cyose bogira ico bamwagiriza. Sentare ntayinyuzwa ya Kongo ifise imisi 8 kugira ngo yemeze canke ihakane ivyavuye muri ayo matora y'abakenguza amateka. Muri Kongo turaza kusubira yo handi hato tubabwira ikibazo cinkwe mwikambi y'impunzi ya Murongwe ariko imbere yaho tubanze tunyarukire mu Burundi ahavugwa imiryango irenga 200 yo muri quartier Gikungu ni zone Gihosha muri commune ya Ntahangwa mu gisagara ca Bujumbura itagiraho ukiko musaya inzu zabo zahitanywe n'ikimanga cadutse mu gace batuyemwo. Inkuru ya Evariste Nzikobanyanka akoreje ujya Amerika i Bujumbura.
Turi muri karitsiye Gikungu benshi bita Gikungu rirare ahahora amazu hasigaye ari imbuga izisigaye nazo ni kabiri na rimwe zigasiduka kubera umuganga munini wadutse muri ako karere aho hasanzwe kandi akuzi kitwa Nyenzari kuzura iyi mvura iguye nako nyene kagasongera isibe abahora baba mu mazu amaze gusiduka bararira rukajana. Uno mutama yabwiye ijwi rya Amerika ingene isi yaho bahora baba yatanguye kwata imigaga.
Twatanguye tubona utugaga duto duto kunzu tutangura tubona umugaga akagaga gatoyi kunzu kasatuye kapa hariya karagenda gafatiriya nzira karaduga na rugo ari kwepfo abepfo ntibari bakabo bagiye kubibona na muntu matwepe ntwepe twatanguye kano kagaga gatoyi tukabonye tutindacho kaje ducha tujahuri tugiyaho ngo bwire mu gitondo haje umuntu afyutsati njuke ndabye usanga kakaga kabaye mahe tutipa munzu pamuni chasa tuyerere titi gaga nico chata hatangu iki.
Imiryango yahuri baho mu Gikungu ivuga ko itagira ahiki kimisaya. Ababyeyi bafise abana benshi bavuga ko bacumukurira bugorovye
uraho kumukanya n'intetu kuzo ntebe zari zikomeye caguye ko aho nacu twakuyeho nyimuzu z'abana naziyoye ngaha nizi wanze zose casakiranije
oya makaya yo naho worabira hajya bwo cubibona kwibwire byasanzaye umwe twagiye kongera kuza gutira ku mabotike duko pesha cyaje byumba bitandatu na saro amanze niyo abapanga yarimo byumba bibiri na saro nyene n'amadushe n'amatwarete byarimo cewe nk'umujyango ofise mu bana nibarushye barashika ni 10 bisabana 10
cewe umujyango wowe wanje kwari 9 abana ndacabasaba indaro ngaho muri uyo muhana yego abandi nabo turi kumwe n'abasaba indaro handi natwe turahandi nyene Tusafye ndaro nkuko ntagurarana n'ubundi
kubera umuntu abasanzwe nyenzu ntoyi umva ragutorera babiri ndakagutorera abandi babiri ubundi akagutorera umwe umva mugenda musanza
abonye gihugu bo muri karitiye gikungu nakindi basaba leta atari uko yokora ibishoboka byose kugira ikingirisi nibandanye gusidagurika kugira bave mu kangara tete barimwo ibintu biruko mu gihe n'inzuzi zica mu gisagara ca Bujumbura nazo nyene zibangamiye inyubako kubera isidagurika ry'isi ubushikiranganji bujejwe ibikorwa vya leta burahumuriza abari mu bibazo ko leta itareza amaboko umufasoni Jeanne Mukenguruka avugira ubwo bushikiranganji yatangiye iryo humure kuri uyu wa gatanu mu kiganiro c'abavugizi b'inzego cabereye ku mugwa mukuru w'intara ya Mwaro
kibazo mwabajije mvuga muti uruzi ntahangwa bari batangiye gukora ibikorwa byo gukingira urwo ruzi nizo no muri kino gihe hariho ibikorwa biriko birakorerwa n'ishyirahamwe ryitwa ASEK iryo shyirahamwe rero riko rikora ku buryo twaronse buvuye muri PNUD rero twihutiye gukora ahantu hari amashuri atatu aho harimo abanyeshuri benshi cyane kandi hari hababaye cyane ariko naho handi mwavuze suko hibagiwe turiko turayaga nabo dusanzwe dukorana imigambi y'iterambere uburyo bubonetse naho hose tuzakora kubera n'ikibazo kiragishinga ubushikiranganji bw'ibikorwa bya leta
isidagurika ry'isi ririko riratuma abantu batakaza uburaro bwa kijambere bari barubatse mu gisagara cya Bujumbura rigibonekeza gusa mu buraruko bw'igisagara honyene mu bumanuko nko muri karitiye Gisyo ya zone Kanyosha na karitiye Muzenga ya zone Musanga muri komine Muha hari ibimanga bibiri bihabangamiye amakuru yegereye abajejwe intwaro muri utwo duce akavuga ko harurwa imiryango irenga ku ijana imwe izaromowe n'ibyo bimanga ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura Evariste Nzikobanyanka ijwi rya Amerika.
Evariste Nzikobanyanka rakenuye tuvererwe Bujumbura duce dusubira muri Kongo nkuko nari navyemeye kubabwira ivy'impunzi z'abarundi ziba mu ikambi ya Murungwe ni muri territoire ya Fizi ntarani ya Kivu yepfo aho zihangayikishijwe n'ikibazo c'inkwi abavuganye na mugenzi wacu Vedaste Ngabo bamubwiye ko amaze amezi atatu batanonswa udukwi reka turatega amatwi kuri mikro yiwe.
Inkwi ntituronka tugiye gusenya mu babembe batwirukako iyo ugiye gusoroma isombe bakwirukako nta kintu na kimwe ubu inzara bucitwicira ngaha kubera tutakironka iyo dusenya ntitukironka nta nubwo badupokeza n'inkubu barabihagaritse
turabarefize nta rusha na rumwe dufise kuja mu gisagara cyangwa tugende mu misozi gusenya inkwi aha muri Kongo hari utuntu tutugwitugwi uhuye n'abantu mu ishyamba urumuntu w'umupfasoni bakugirira nabi ufatwa ku nguvu kwari twasabye tugerageza abaturabukuntu badufasha no kuza barakora ibizuku bakoresha ingufu zishaba kugira ngo dushe kurakura kuronka uburyo bwo gucana ariko uburyo nibuke n'abakora ibizuku ni bake ku buryo dushobora gushikirwa twese mu kuvuga ikibazo kimwe turaduhanze cyane ubu umufuko w'amakara urazimvye gose kuko nta murefije n'umwe arekuriwe kujya mu ishyamba gucibitsi ngo ariko arakora amakara Nigikunda bagufashe ufatwa nabi cyane. Cyangwa bene amatongo basandwe mu byo abakongomani bagufashe bakugirira nabi nk'umufasoni wewe nta bindi biharuro. Turasabye cyane nk'abafasoni kuko nuko dufite icyo kibazo cyo gucana cyane cyane. Kuko imfungo baduhaye nk'ibiharage birateba cyane bisaba uburyo burebure bwo gucana. Nukuri mudufashe cyane uburyo mukoresha uburyo bwose bwoshobora ngo tuje kuronka uburyo dushobora gucana
nk'umuntu yavuze ubushobozi bwo kujya kabiri ku munsi arashobora kujya rimwe ku munsi bivanye icyo kibazo cy'inkwi turi ikintu gikomeye cyane benshi bashima nibyo bapokeye kutabishora umuntu mbere gutagenda kugira ngo kurinda amakara yo hiyo ku masoko yo azwi za gatanga urumva ni namba cyo cy'inkwi cyazanye nuvuga ko cyazanye inzara ije yiyongera ko yari ihari urumva ugera ibyo bapokeye kabigurisha kugironke ya makara
Ikibazo cy'inkwi ngaha dufise ngaha mu ikambi yacu ya Murongwe ni ukuvuga yuko jewe ndi muri groupe y'abapebes mu bisanzwe jewe ndi kimuga sishobora kuja gusenya mu majambo make rero ngabanya kuri yataye y'abana kugira ngo ndonke udukara hanyuma ya rasiyo rero mpeza ngo ngende kuronka muri fare ntiheza ngo imarire ukwezi kuvaho wadutere ya kama yuka takuja gusenya changa takugenda kuchama kara turabitinya cyane kubera yuko giye gucigita umubemba kwiruka ko numupanga
aha turabura nti tukarara inzara nko kuva mba kubyara dukarana n'imvise twaraheze uno muso warugize kabiri ndara inzara
eh none musaba ko hakoguye
batongereze baduhinga baza baraduhinga zo gucana zikwiye
mwahiruka kuzibona kajya
ameza tatatu ameza naraheze baduhaye nk'umuko 11 none zijya nkuba duha mu zijya nkuba duha batubwira ko ezo ducana ameza atatu abari bo bozi cyana ameza atatu
zibazingana
gutse n'uduku duke ya cyane
none suteka bigenze gute
aha mugira nteke ninda guhangayika nkiruka kurondera muri babona ko abana bagiye gutoroza ibikoti
twamaze amezi ashika muri atatu dupokeye inkwi za mbere ariko ubu dufise hari umugambi uko adra ijye kudupokeza ibizuku ayo tugiye kuzocana ayo tuzohabwa mu kibanza cinkwi nkuko twahora duhabwa inkwi ariko ico kibanza bagisubijemwo ibizuku nibyo twiteze kuzoha
bazatangira kubitanga gye
ngo nkubuga gestionnaire y'ikambi IDS ntabwo baratanga umunsi wo gutangura gutanga ibyo bizuku mu ntumbero y'uko hariho ibindi bikorwa bihitiye muri iyi ndwi twarimo byo gutanga amasabune no gutanga ubudobo turiza neza ko muri iyi minsi ya vuba ibyo bizuku abanyagihugu bagiye kubibonswa
zari zimwe mu mpuzo z'abarundi zahungiye mu ikambi ya Murongo iri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho bariko babwira mugenzi wacu Vedaste Ngabo ikibazo bafise cyo kutaronswa inkwi bamaze amezi atatu bataziroka nk'uko mwavyumvise mu kanya isase turakomeza n'ibiganiro mu Kirundi n'Ikinyarwanda kuri Radio Amerika
Kira
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 Kira ni kiganiro cy'ugwaruka kubyerekeye kiza sida
mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika.
Muri kira y'uno munsi mugenzi wacu Jean-Claude Nshimirimana dushikana igitega ku murwa mukuru wa politike w'u Burundi agiye kuyagana bamwe mu babuze aho bakanye bivuye kumugera wa sida baca bahitamo gushinga ingo hagati yabo reka tumuhikaze.
Uyu mukenyezi w'imyaka 42 twamusanze mu kigo cha ANSS mu gisagara cha Gitega ishirahamwe rifasha mu kugwanya umugera wa sida mu Burundi yiganije rya Amerika ko yabuze umugabo bari bubakanye mu nyuma na wahavamenya mu mwaka w'2000 ko yanduye umugera wa sida
yarakwaye mu nyuma turamujana kwa muganga ahavara hwera ahwereye urazi urunwarunwa kw'abantu tuzatumva bavuze ngo yishwe n'umugera hanyuma mu nyuma nanje mpava ndagwara ngo igitonto ngwaye igitonto nshanja kwa muganga ngiye kwa muganga barampima byose bashabambira ngo ugwaye igitonto mu nyuma nakize nshanja kwipimisha nshasanga ndagwaye
twabajije uwo mukenyezi ko mu nyuma yoba yararonse uwundi mugabo bubakana yishura ati
naramurose turi kumwe
wamuronse haheze gihe kingana iki
namurose mu 2002 niho twubakana hanyuma twubatse jewe ndavuga nti yamara ndagwaye nawe ashavuga ati naje nuko nyene dushatu bantu uko tuzinanye ko tugwaye twese
mugifatana naho mwari mwabibwiranye mutarabana
twari twarabivuganye twese tutarabonana
nubwo bubatse uwo mukenyezi amenyesha ko yagiye inama n'umugabo wiwe ko batovyara kugutinya ko vyohava bibagora kurera abo bibarutse
twafashe ingingo yo kutavyara kubera bigoye urabona urashobora kuja mu bitaro ukagwara ukabura n'umwe amugufatira urazi nko mu misozi nibyake bumvise kugwaye bashobora no kugufatira umwana canke bakana kugwaza twe dusha twifatira ingingo ati ko twamaze kumeregwa nabi deka tubihebe zo dukoresha agakingirizo cha turabiheba tubanye uko
uyu mugabo w'imyaka 48 nawe nyene twahuriye mu kigo ANSS mu gisagara cha Gitega aje gutora imiti ipfupfahaza avuga ko yapfaka yivuye kumugera wa sida mu nyuma yongera kubakana n'umukenyezi agenda n'umugera atangura avuga umubabaro yagize amenye ko yanduye umugera wa sida
nchehe kweri byarambabaje muga ntako nari kugira ko ntari kwiyahora ngo bikunde byarambabaje ndaburuko ndabyifatamo ariko rero kubera icyo gihe nari nakiye mu bintu birebire umukegezi wanje nari mfite ubwa mbere arapfuye nawe nyene yafuye kubera tsari ko tumenye ikimwishye n'umwana twari twabyaranye arapfa mpava rero cyangwa umukobwa agiye kwitora indwara yanje mu nyuma tutazi biriko biratwika ivyo ari byo
none mu nyuma nta wundi mukenzi wahavuye ronde
naramurondeye nawe ubu kugeza ubu twacyeye byanka ntitwasubiye kuronka umwana
byaranse cyane ingingo mwe mwifatiye
twaragerageje ibintu bishoboka nyene kugira ngo turabe ko tworonka umwana biraturabura none ubu twabaye huko nyene twibaniye uko nyene
uwo mukenzi warondeye nawe waramuhishutsura mubwiye ati nubwo tugiye kubana jewe rero ndafise iki kibazo
by'ukuri twahuye twese dusanzwe tugendaniza ingorane wo yajasanga mu bitatu hava rero turayaga turavugana ingene umuntu wese icyatumye yinjira mu bitaro hama rero numva ivyiyumviro mfise aravyakire nanye numva ivyiyumviro afise ndavyakira hava tuca turibani
muganga Janine ndayishimiye numuhuza bikogwa w'ikigo ANSS kiri mu gisagara ca Gitega amenyesha ko abubakanye bagendana umugera wa sida bashobora kuvyara umwana akomeye iyo bavyifuza co kimwe n'iyumwe mu bubakanye agendana uwo mugera muri ico gihe basabwa gukurikiza izimpanuro bahabwa n'abaganga babakurikirana
iyo harimo ugendana umugera wa sida agwaye cyane cyane iyo ari umubyeyi umumama turabasaba yuko batunganya ibyara ryabo no kuvuga turabanza tukaraba ku ico gihe bipimo byabo bimeze neza tukaraba yuko atazi n'indwara bafise muri ico kiringo kugira ngo kongereza amahirwe yuko umwana azovuka akomeye rero iyo umubyeyi ari ku muti akaba imigara yagabanutse cyane arashobora kubyara neza umwana kandi agasanga arakomeye kuko abakinguye muri ugo ruhara mu gusamwa kandi mu kwibaruka kuba bari komiti naho nyine hariho inyifato nziza iriho mu kwibarutsa ababyeyi bagendana umugera wa sida eka no mukonsa kubera bari ko barafata imiti nanyo turamuhimiriza gufata imiti neza kugira ngo ntashobore kwanduza umwana we
iyo ibipimo bimeze neza biba bimeze gute
no kuvuga hari igipimo kipima urugero rw'umugera mu maraso ariyo charge virale haragera igihe novuga mu maraso mashini tabibona mu gifaransa bavuga ngo bibiri indetectable no kuvuga ko iyo migera itabi kigaragara mu maraso atembera mugabo no kuvuga ko mudusaho mu mubiri umugero buriyo bisigura yuko kwanduza bigabanuka cyane iyo ico gipimo cerekanye ko umugera ari muke cyane mu mubiri
uwo muganga hanura abagendana umugera wa sida bifuza kubaka kwitura abaganga kugira ngo babahe impanuro zijanye n'ingene bo kwifata mu kurondera bo bubakana no mu kubaho kwabo Jean Claude Nshimirimana igitega Ijwi rya Amerika.
Cyari ikiganiro kira mwateguriwe n'Ijwi rya Amerika.
Twe tubandaniriza kwa Nyaburunga hamwe na Jerome Niyonzima.
Kwa Nyaburunga. Kwa Nyaburunga.
Kwa Nyaburunga ni kiganiro c'Ijwi rya Amerika.
Kwa Nyaburunga havugirwa ibyerekeye politike, imibano, intwari bereye, umutekano n'ibindi.
Kwa Nyaburunga giha ijambo abarundi bo mu migwi itandukanye.
Kwa Nyaburunga ni misi yose kuwa gatandatu no ku Imana isaha 12 n'iminota 15 zo kumugoroba. Kwa Nyaburunga
kiremeshejwe na Jerome Niyonzima.
Bakunzi ibiganiro vya radio Ijwi rya Amerika ndabaramukije ndabahani ikaze mu kiganiro kwa Nyaburunga. No munsi tukaba tukiye guhanahana ivyiyumviro ku vyerekeye itahukanwa ry'abasirikare igihumbi bagiye muri Somalia kugarukana amahoro.
Kwa Nyaburunga
itahukanwa ry'abasirikare igihumbi b'abarundi bagiye muri Somalia kugarukana amahoro ryavyuye impari mu migwi itandukanye y'abanyapolitike mu mpera z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka turimo 2019. Inama nshinga mateka na nkinguza mateka bakoranye bari ya miliyo ngingo bisi ya karenganyo. Imbere yaho gato umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza nawe yaranebaguye iyo ngingo imbere ya mugenzi we w'igihugu cya Somalia Mohamed Abdullahi Farmajo mu gihe yari yagendeye i Burundi ku igenekezo rya 19 ry'ukwezi kwa kabiri. Kubwa leta y'u Burundi igabanyo ry'abasirikare bagiye kugarukana amahoro muri Somalia ryateza kuba ku rugero rumwe mu bihugu byose uko ari bine byarungitse ingabo. Ku basirikare igihumbi b'abarundi batekanije gutahukanwa hamaze gutahuka badashika n'igice cyabo mugihe abashika amajana 6 bakiri muri Somalia. Mukibuka yuko mu kwezi kwa 12 ku mwaka uheze ishyamo ry'umwe bwa Afrika ariho ryasaba itabukano ryabo basirikare 1000 gushika mu mpera z'ukwezi kwa 2 kubarenga 5000 b'abarundi bari muri Somalia kugarukana amahoro. Iryo tabukano ry'abasirikare rikaba riri mu migambi y'ishyirahamwe ry'umwe bwa Afrika wo gusubiriza buhoro buhoro izo ngabo z'amahanga zigasubirizwa n'ingabo za Somalia. Icyo kibazo cy'itarukanwa ry'ingabo z'abarundi ziri muri Somalia kiraragishinga abanyapolitike. Kikaba nacyo gituma muri kino kiganiro tujya kurabira hamwe n'abanyapolitike icyo babyiyumvira ko. Mu kubicijya nino turi kumwe n'abatumire 4. Honorable Professeur Evariste Ngayimpenda ni cyegera cy'umukuru w'urunani rw'abigenga amizero y'abarundi. Honorable Professeur Mwaramutse.
Maramutse, ngaramutse n'abari ko baratwumviriza.
Sanga muri kino kiganiro.
Urakoze.
Urakoze nawe. Ubundi turi kumwe ni Olivier Nkurunziza, umunyamabanga mukuru akaba n'umuvugizi w'umugambwe w'abadasigana IPRONA. Mushinga nawe Nkurunziza, mwaramutse.
Mwaramutse Jerome, kandi turagukengurukiye kuba mwadutumiye.
Urakoze. Turi kumwe kandi na Honorable Pierre Claver Nahimana, n'umukuru w'umugambwe w'inzira guhemuka Sabanyafrodev. Honorable mwaramutse.
Amahoro meza kandi ndaramukije n'abatwumviriza bose.
Turagwaye ikaze muri kino kiganiro.
Murakoze cyane gose.
Murakoze. Ubundi turi kumwe ni Gabriel Banza Witonde, n'umukuru w'umugambwe w'abanyamahoro APDR mu mfunyafunyo y'Ifaransa. Mushinga nawe Banza Witonde, mwaramutse.
Mwaramutse, turamutse n'abari ko baratwumviriza bose, tunahoze n'umuryango banyakwigendera Borono Sima Bibera Tazira Memba, duhoze n'umuryango w'abaririmbyi bose ko tubuze intwari mu bijyanye n'umuziki.
Sanga muri kino kiganiro.
Murakoze cyane.
Murakoze. Mbere kwa Professeur Evariste Ngayimpenda, hakivugwa itabukano ry'abasirikare 1000 mu ngabo ziri muri Somalia zagiye kugarukana amahoro zivuye i Burundi, impari muri politike, mwebwe mubyakira gute mu majambo make?
Ubwa mbere nagomba mbanze mvuge kumbure ya karusho kari mu kurungika ingabo muri mission hiyo. Cyambere nuko bahigira akazi, barahigira akazi kuko imbere kujayo barabigisha, hanyuma niyo bashitse urabona bakorana n'abandi, barahigira ibitari bike. Cya kabiri nuko bitanga ishusho ryiza ku gihugu, kuko iyo ugiye kuzana amahoro ahandi, gufasha kugarukana amahoro ahandi, bisigura yuko iwawe uyafise, ushoboye kuyabungabunga. Cya gatatu birafise icyo bikarusho bizanira igihugu mu itunga ry'igihugu, kamere no mu itunga ry'imiryango y'abasirikare baba bagiyeyo. Hanyuma rero ukabuzi yuko yari ciyongereye ku butunzi bw'igihugu, ni bushikira gusa icyo gihugu n'imiryango yabo baba barungitsweyo, birashikira n'abandi barundi bose. Hanyuma icya kane urabona ya misomo yatangwe mu 2007 ni gihe mu Burundi twari tukiva mu ntambara, burya twari dufise abasirikare benshi urazi ko bari batanguye no kuja baragabanya bake bake, biraheza rero bigafasha mu gutunganya ubwo rwego ukabikora ata musunika no mwishurimo. Bica byumvikana kumbure rero yuko mu gihe bagize bati ni batahe, hari aho bishobora gutuma ngira ngo bikwega ingorane, hari aho bituma muri urusho bwose
ndavuga
hariho igiheza kigasubira inyuma muri ibi byose. Ariko rero icyo tutazi gukora bona leta mu kuyamiriza iyo ngingo cyane cyane ihagaze kuko batatahukanye ibitigiri bibi biringaniye bakurikije iki gihugu kimwe kimwe abo igihugu kimwe kimwe cyarubitse bavuga ati ingingo y'akarenganyo. Ibyo rero biragora ko ndabyemeza cyangwa ndabihakana, guko nibaza yuko biva mu masezerano y'ubwa mbere
baze ngubitire mugambo adasigana IPRONA leta kuba yiyamiriza itahukana y'abasirikare igihumbi mu bagiye muri Somalia kugarukana amahoro n'umutekano birafite ishingiro kugayirona
urahoze cyane kugira ngo tugire ico dushikirije ku ico kibazo ubwa mbere nimumenye neza yuko abasirikare b'abarundi bari bagiye mu gihugu ca Somalia gufasha kugarukana umutekano kuva igihugu ca Somalia mu myaka y'1990 habereye ingorane bikunyuka mu 1992 ha abasoda b'Amerika bagiriyeyo bakaja kugwana bagatuma aba indireta yariho ya Siad Barre ivaho hachi haba rero akajagari kibigihugu kidatwagwa haba emigwi y'abantu bagwana abarundi rero bamaze kugenda mu ico gihe kwa kugira ngo baze gufasha ku ico gihugu haboneka ya mahoro kikabanya bagendwa abarundi rero bagiye twarabonye neza yuko hari abarundi benshi bahasize ubuzima ariko tugerageje kuraba cari igihugu nyabagendwa ico gihugu ca Somalia kandi ni igihugu kidasanzwe mu buryo ibihugu byo kwisi bikunda kuhagwanira mu binyungu z'ubutunzi kuko ni igihugu gihana urubibe ni yose ya Indiano kandi kikaba gifiseho ibirometero atari bike bishika ku 3,300 kigahanaho n'urubibe n'ibice by'Abarabu byitwa le Golfe d'Arabe cyakabaho rero n'ibindi ibiyaga bitukura no kuvuga n'ahantu habera ibintu by'ubudandaza
igobe n'urudandaza nizo bituma none leta igira iti nibagumeyo
leta rero y'u Burundi igituma nashatse kuvuga gucyo no kuvuga yuko hari inyungu z'ibihugu bitari bike ziriko zirahagwanira twebwe rero abarundi iyo bavuze ngo nibatahe uno munsi twebwe ntituvuga ngo iki gihugu cy'u Burundi nikigumizeyo abasoda ko nguvu ko abarundi ariko abarundi bari bavuze bati tugiyeyo ubwa mbere kugira ngo dufashe igihugu cya Somalia citunganye kironke abasirikare tuzoveyo naco gisigara mu mahoro
bizogenda ku rwego rw'igisirikare no rwego rukomeye inama nshinga mateka iraba ingene rukora aho bavuga bati imbere yo kubagenda tubanza kuraba bagiye gute bazokora ibiki bagiye ku masezerano ameze gute bazogaruka gute bazomara umwanyungana gute ibyo rero biri mu mwibwirizwa shingiro ibyo rico gihe nta ntivyabaye no kuvana ikibazo nkumbure abantu basanzwe tutagiye turakurikirana neza ngo tumenye neza inkuru zimvaho mbega ibyo bintu bimeze gute
mwebwe mwumva makenga yo shingira hehe wabisumvise izimpari zihagaze kuri tawukamye y'abasirikare igihumbi cyane mucamugira muti bifite ishingiro nyabaki
bwa mbere ntubirabaje bibaje kuberako igihugu cyagiye gufasha Somalia bisabwiye n'umwe bwa Afrika abasaba barundi barakoze neza birashimwa ariko uravye no munsi ngene babarungitse omenga nko bagiye kubivuga omenga ni gihano ahabwa kubashimira bimwe bivuye ku mutima batahukana umudare w'iteka habi birori ntangere ariko mako bazanye ndege gusa batera nkaho nibagende batahe sikugomborana nibatahe numva ko babaje cyane ariko kuko twa muto bivuga ibyo bintu ngira bibe ni mu muri ibi byo mitegeko cyangwa imigenderanire hari inzira zitatu inzira ya mbere ni inzira y'amategeko inzira y'amategeko rero ni y'u Burundi bwahagaze kuko bwararenganijwe mu nama yabaye mu kwa 11 guheze barumvikanye neza ko hazota abasubira igihumbi mu Burundi ari 571 ibindi bigo bigakura ibyo baravyumvikana neza kandi bigenda neza ariko mu nyuma ngo ni hataye igihumbi gusa kivuye mu Burundi ngo kugenda amategeko bagize gute barenganijwe nje tumare u Burundi bavuga bati turarenganijwe izuba riva ariko rero hari indi mvugira kabiri iyo twokwita imvo ya politiki mobile politiki ivyo bifateye kuki turazi neza yuko hari abansi b'u Burundi kuva mu 2015 bamwe bipfuza kubona u Burundi buri mu ngorane aho rero harimwo tuvuge bahoze barongoye ubumwe bwa Afrika umwaka uheze harimwo umwe bwa Buraya bwanafatiye ibihano u Burundi harimwo n'abarundi bwabo bagume bipfuza ku Burundi bwogira ingorane rero kugeza isaba babona ku Burundi bukifashe bumeze neza bagaca bivuga ati rero inzira bakuramo amahera bakura amafaranga y'akiro niyo yo muri Somalia
icyo ni gice ca mbere cy'ikiganiro kwa Nyaburunga ndabipfuze mwese kurandika mu banki no mu vyanyu naho gutaha
akabari ni kiganiro tubasubiriyemo kandi tukababwira ko muri byo bya Somalia ejo leta y'u Burundi biciye ku muvugizi wayo yavuze yuko bariko baritegurira gutahukana amajana 6 masigaye gutahuka bavanwa muri Amisom. Mwakoze nchuti bakunzi bijuri Amerika kudutega biri yakoze Geoffrey Mutagoma yegeranije amajwi hamwe na engineer Joe yadufashije muhinga bw'ivyuma na Lidiane Nahadze ndayifurize kubandanya mururanirwa mu byo murimwo tuze kongera mu gatondo makuru azoba agezweho.